Mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ndimo mushaka ndibukahinga inzu yarayibunutse. Yego. Ahubwo natari mu gahinga badafite sakwitwaliza.
Twarakubise. Kazi gari gitigiti ntanu ntanu. Ntatu ntagwa madite. Eme urubura gogoye.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri komuni ya Makebuko y'intara ya Gitega mu Burundi bavuga yuko imvura yaguye yononye ibitari bike hari mu ijoro ryo kuri uno wa kabiri. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya muri abihagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ku inama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano ku isi yongereje ibikorwa by'umurwi wa mbere munini w'abasirikare bayo ku isi kugira ngo ushobore gutegura amatora arindiranye ugishika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ayo matora akaba agamije gusubiriza Joseph Kabila iyo nteguro y'itegeko yatewe ko yateguwe n'Ubufaransa yongera yemezwa na bose. Yongereje ikiringo cya MONUSCO gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 yongereza ibikorwa birimo gukingira abanyagihugu gushika ku itariki y'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 23 kwezi kwa 12 muri uno mwaka. Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri ONU Ignace Gatamavita ntiyashigikiye iyo ngingo. Yasiguye ko izo abasirikare ba ONU muri Congo atacu bariko barahakora bakwiye gusubira iwabo. Yongeye avuga yuko MONUSCO atanakimwe iyo kwitega kuri Congo kuvyereka ingene bagiye kuza barakorana vuba kuko bari bivuje yuko bokinjura Congo ikibako mu vy'umutekano. Ushinwa bwemeje kuno gatatu rugendo ipeka ngo perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yiyemereye ko yiteguriye inama na leta z'umwe za Amerika mu mugambi wo gukura birwanisho vya nuclear mu karere ka Mazinga ya Korea. Itorokanizo ry'amakuru y'Ubushinwa Shin Nouvelle ryashikirije ko Kim Jong-un yaganiriye na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping muri urwo rugendo. Yagize ipeka kuva ku munsi w'Imana gushika kuri no wa gatatu. Urwo rugendo rwari rwatangajwe kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba n'imenyesha makuru vyo mu Buyapani vyavuze ko hari umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru yinjiye ipeka mu Bushinwa ariko ntivyashoboye gutomora neza ko ari Kim Jong-un. Ibinyimenyesha makuru vyo ngaha muri Leta Zunze za Amerika navyo nyene ejo vyari vyatangaje iyo nkuru. Leta ya Perezida Trump iri mugambi wo guhagarika programme yashiriweho gukingira abanyagihugu ba Liberia baba muri Leta Zunze za Amerika kugira ngo ntibasubizwe iwabo ku nguvu. Ejo hatangajwe yuko iyo programme izohagarika babaye baratanga ikiringo cy'umwaka umwe kugira ngo biheze uko ibintu bimeze muri Libya muri Liberia. Nyuma yaho Perezida Donald Trump asinyiye kongereza ico kiringo. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House vyashikirije ko igihugu cha Liberia kitakiri mu ntambara kandi cateye intambwe mu kugwerukana amahoro n'intwaro ishingiye kuri demokarasi. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni kuri rugagwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri rugagwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cyo Rwanda ho mukanya gaheze itabi ryakozwe n'uruganda rw'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara ngyatejwe icamunara n'ikigo cy'igihugu c'imisoro n'amahoro. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umugenzi wacu Eric wagira ubusa ariko arakurikirana ino nkuru. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Itabi ryatejwe icamunara ryangana gute hama bariguze kurangahe?
Diane nkuko umaze kwibwira abakurikiye radio ubu tuvugana ni igihe cy'imvura ndacyari mu gace ka Gikondo aho itabi ry'uruganda rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara bimaze gutezwa mu cyamunara. Nkuko warubaje rero ngo ni amakarito asaga ibihumbi birindwi ho gatoya, ariko noneho bamaze kurigura riguzwe na kampani y'ubucuruzi ubona ko ihuriyemo abantu nk'abangaye nk'abatandatu nkurikije uko nabonaga. Bayiguze rero ni 512 z'amafaranga y'u Rwanda, ni mu gihe igiciro fatizo bari bayishyizeho ari 1,336,727 bisiga.
Ushobora kutwibutsa igituma iryo tabi ritejwe icamunara ga Eric nk'ubu bumvise ino nkuru bwa mbere?
Akubumvise iyi nkuru bwa mbere, iri tabi ryo kwa Rwigara ritejwe mu cyamunara kubera imisoro Leta y'u Rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ibishyuza abavuga ko banyereje ubungubu harabarurwa miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda gusa ku muryango wa Sinapol Rwigara, bo bakavuga ko ari imisoro. Bakavuga ngo ni imisoro ishingiye ku nyungu cyangwa se ku mpamvu za politiki.
None ayo mafaranga yatanzwe ko twumva adahuye nayo bari babishuza bizoca bigenda gute?
Ni ikibazo nabagize Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo munyemari Sinapol Rwigara ari nawe use umubyara. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko ubivuga urabona ko amafaranga 1,512,000 ukurikije na miliyari 600 babasaba zafatwa nk'agatonya ngamunyanza, ariko noneho ikigaragara cyo ni ukusohoka hagomba gufatwa indi mitungo yo kwa Rwigara nayo ika.
Hari umwuka nyabaki igihe iryo tabi ryari kuriratozwa riratezwa icamunara?
Diane, nakumenyesha ko umutekano wari wakajijwe ari ikigo cy'uruganda rwa Rwigara rwakoreragamo igipolisi cyari cyaha rwose hafi ya hose wajyamo imbere wabonaga ku mpamvu zose havutswe n'igipolisi. Gusa nanone urebye ku muryango wa Sinapol Rwigara haje Anne Rwigara ari n'abasaza be witwa Ariose Rwigara ndetse na Aristote Rwigara, havugiwe amagambo bavuga ko akomeye cyane. Uhereye kuri Anne Rwigara bagendaga wumva bagenda bungikanya mbere na mbere abakimara guteza mu cyamunara, mbere y'uko utsindiye icyamunara asinya yase uburenganzira Maitre Vedaste Habimana waruhagarariye icyamunara ijambo, aravuga ngo nje nsabye uburenganzira bwo kuba nahagarikisha icyamunara. Maitre rero Vedaste ntabwo yamwemerewe, yakomeje ku aravuga ngo niba atishimiye icyamunara yagana inkiko. Gusa rero amagambo yahavugiye nakubwira ko nka Anne Rwigara yavugaga ngo iyi ni leta y'amabandi, leta yatwiciye umubyeyi irakomeje kudusahura.
Urakoze cyane rwose.
Muvuga ngo murabiteza cyamunara ntabwo muzazirya Imana irabireba. Muri make nibyo ngibyo bavugaga.
Urakoze Eric, tukureke wandanye ukurikirane iyo nkuru hagufi hamuraheza uze kuyitugarukanira ikwiye makuru yacu yo hanyuma.
Ndagushimiye Diane.
Mu Burundi naho amahegitari y'imirima ataramenyekana uko angana, hanini yagizwe n'ibitoki, imyumbati n'ibiharage. Inyubakwa za Komini Makebuko, ishure ryisumbuye n'ishure ryigisha abana bakiri batahi Makebuko ni mu Gitega vyaraye vyononekaye biturutse ku mvura nyinshi yahaguye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Igitega Fidel Antoine Sabimana.
Abanyagihugu ba muri komine Makebuko bavuga ko iyo mvura yaguye ku mwinga muno wa kabiri yari vanze n'umuyaga mwishi ndetse ku mitumbi imwe harimo n'urubura. Iyo mvura yarononye na zimwe mu nyubako rusangi nk'uko byemezwa na Nibitegeka Cyprien musanira wa komine Makebuko.
Yego ngwa muri komine Makebuko yego mu gihe shima mutaga haraje imvura irakuba hanyuma ikiragwa yaguye nk'iminota 15 bwo nyene yari vanze n'umuyaga ikironone bitari bike cyane cyane murabona inyubako nyubako ya komine Makebuko uruhande rumwe rwaragurutse mugenzi impande zirakomeye ama hacaguruka n'ishuri rimwe ryo kuri lycée technique ya Makebuko n'ishuri ry'abana bimenyereza rya ku musozi witwa umusozi wa Mwarungundu ama mu mirima naho yarahitanye ibiti cabigwa ama n'indi monyene zikononekara zo nitse twabonye zikononekaye
muri ko mukora iki kugira musanure cane cane nk'izo nyubako rusangi.
Yego zinyo bako rusange tuko turagerageza ngo twazisanura mugo harezi goye turagerageza ibyoshoboka kugira turabe ko twaba turafutse yego impome kugira ntize haba zisiduka.
Abarimyi bari bajumarariwe biweza uko imirima yabo yahutwaje n'umuyaga mu gatondo kuno wa gatatu. Yohani Mbonabuca wo ku mutumba Makebuko uretse ko inzu iyo yagurutse asumwiheburo kuni bitoki vyahenaguriki
ntawo bishobonana twebwe ngaha ngirango na jewe ngaha bona ntembera ngaha ndi mu musaka ndi kugahinga inzu yarayigurutse yego nabo natari mu gahinga badatutsa kwitwa n'inzara komba n'igitoki ariko cyabura kidufasha aho ye bisahira n'intuze ye n'uwicukwa kwa byose byajanirana nibyo twakuramo amafaranga cyane cyane aha naho rero ibigori nabyo rero byari bisanzwe byarapfuye noye n'ibiharage byanononekaye n'urubura rwaragombye kugwa mugabo haguye rukeye
ku mutumba wa Rwanda. Hoho umuyaga waruvanze n'urubura ari nago rwatikije imirima. Yuriya Bukuru ni umukenyezi mwirimizi abakuri uwo mutumba.
Rwanda urubura rwaraguye ibiharage nyene asha n'umukubi ntiworo eme ntiworo nka kwe iyo mvura yomasegenya ahantu hatwagwa hoho nyene haratwawe urubura isombe nyene ntiworonka nyene aha nyene ejo nagiye kurondera n'umukubi nabutse imyimba nyene ehe kwarakubise hasigare igitigiti ntanu yapfa ntagwa amazi kweri eme urubura gogoye numakasi heza ejo nkubwiye ko nagiye kurondera umukubi nabutse ubu turarira
ku mutumba wa Cene. Iyo mvura yatumye n'amabuye ari kuri uwo musozi amanukana imirima atera aja konona imirima yo mu myonga.
Yemwe nukuri amabuye yarashungurutse imirima ibigoti nyene vyaramanutse nyene mu mwonga nyene kubera mu mwonga naho imivyuka yatitwagwa ku mazi avuye ku musozi. Yemwe hose ibintu nukuri twaragize ingorane cyane.
Umve wende kubwiye igiti ukiguye nuduharage twe tuko turaduga ku birembezo nyene barembeye byaragurukana n'igiti.
Oya ntacyo twanze n'ukuri ntacyo twanze kuko dufuye hose ibyo byashungurutse biva ku musozi mu mwonga naho abantu bari babunditse haratwawe nyene amabundi yaratwawe niyo sege nyene yava ku musozi ikahatizanye nyene ibyo birimo byaruguru ku musozi bigaca bitwara umwonga.
Gushika amasaha ya saa sita n'uwa gatatu imvura yari ikiragwa ari nyinshi bikaboneka ko imirima yo mu myonga ishobora gutwarwa n'umwuzure. Komine Makebuko igize gatatu mu ntara ya Gitega ihuye n'ibyago by'imvura nyuma ya komine Bukirasazi na komine Gishubi. I Makebuko mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Fidele Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Fidele Antoine Nsabimana arakoze hama mutwihanganire kuri iryo jwi mu bise ritari rimeze neza. Abatumye urugomero rwa Kajeke rwari rugenewe kuvomera imirima mu Kiyacimbo rutuzura turi mu ntara ya Bwanza mu gihugu cy'u Burundi bagiye gukurikiranwa n'ubutungane. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ku mugoroba wo kuri no wa kabiri mu ngoro y'inama nkenguzamateka aho yararamutse yibushura ibibazo bitari bike bivugwa muri ico gisata. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza mu menyeshamakuru ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Ikibazo cy'urugomero rwo kuruzi Kajeke rwari rwatanguye kubakwa muri 2009 kirarajishinga abakenguzamateka bakengurutse kubona kuri uwa kabiri umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi yarabitavye. Umukenguzamateka Imakire Ndabaneze yatoye mu ntara Bubanza anarongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo by'ubutunzi yabajije igituma urwo rugomero rutarashikirizwa abanyagihugu. Umukenguzamateka Imakire Ndabaneza avuga ati ibikorwa byo kubaka urwo rugomero byatanguye muri 2009 kwategerezwa kuvomera amahegitari arenga 1,200 n'amajana 8 yo mu kiyaya Cimbo yo hagati mu makomini ya Gihanga na Bubanza. Ibikorwa byategerezwa kumara imyaka 3 none birababaje kubona muri 2018 ubwo rugomero rutaruzura kugira abugwa rugenewe batangure kurukoresha. Umushikiranganji Deogide Rurema ajejwe uburinyi n'ubworozi aratahura imyidogo y'abakenguza amateka yibukije abo bakenguza amateka imvo n'imvano yo kutuzura kurwo rugomero.
Tunagize amahigwe narakoze mu biro by'icegera cyaka bica umukuru w'igihugu n'umuyobozi mwishikira icegera cy'umuyobozi mwishikira. Ibi byaraba ndibuka neza raporo ya mbere twagiye kurubuga tuzatwerekana yuko hari ibikorwa biriko birapomoka urugomero utaranahera. Icyo gihe nibaza ko byambereye ikibazo kuko raporo twatanze abantu baranyegeza bica bituma abakuru bishikira ku rubuga bagasanga koko ibintu byarayanganye. Sinari nzi ko nzo mushikiranganji abakonseye baza kubidefanda muri December presidency batubwiye bati aba bantu ntimubakurikirane kuko bari bafite amahera bazoca bagenda hanze. Icyo cyabaye hari abantu rero baje babitaka ati baragenda hanze. Cyo yabashitse nahamagaye baba konseye ndabwira ati uko nabonye mwahanuye abandi cyo ndabona ntitwashoboka nyuma murakura meza nace ndabarunga igiteka kuba baragenda kuruhukirayo.
Abaserukira abanyagihugu bagakurikiranira hafi ibikorwa vya leta babajije umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi ikiriko kirakogwa. Bwiki vyubatswe wamuze bisambura kugira mutangure kubaka gushasha bega nimwasubira gutangura kubaka nimwibaza ko amakosa yabaye ubwa mbere n'ubu azosubira. Inyishu kuri ico kibazo nuko leta yamaze gutanga isoko ku bahinga mpuzamakungu bariko bakora ibindi vyigwa. Ivyo navyo vyotunganya ibindi bikorwa bishasha vyo kubaka ubwo rugomero nk'uko wajejwe uburinyi n'ubworozi muri leta yabibwiye abakenguza amateka kuri uwa kabiri.
Baravuze ko urugomero ruzosubirwa hariho ubuhinga rero bwo kubisubiramo kusambura ariko mu gusambura hari aho bazosanga kumbure ku nkengera bikomeye cangwe ubwo buhinga jewe sinobumenya ariko ico bikora tegerezwa gusubirwamo. Bariko baratubwira yuko miliyaridi zigera 19 ubwo rugomero rwotangura rugakora. Nababwiye yuko turiko turarondera uburyo kandi ayo mahera nibaza ico cigwa giheze ntazotunanira kumobiliza kuko ni kibazo kandi n'igikorwa nkora mutima. Ico dusaba gusa nuko namwe mwotubira iruhande kugira ngo muri bije iki kintu kibe prioritaire.
Abakenguza amateka w'u Burundi basanga abatumye ugo rugomero rwatwaye amamiliyaridi 9 y'amarundi ari abo guhagarikwa bagashirwa imbere y'ubutungane. Umushikiranganji Deogide Rurema yemereye abakenguza amateka n'ubarongoye ko hagiye gufatwa ingingo. Avuga ko baba bakozi bo mu bushikiranganji arongoye baba bagize uruhara muri ivyo bintu co kimwe n'abari batsindiye isoko bagiye gushengezwa vuba. Bujumbura, Evariste Nzikubanya, Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara ya Cankuzo. Abanyagihugu ntibarijukira kureka gukoresha umukenke umwe. Abaganga baragabica yuko ivyo bishobora gutuma bandura indwara zitari nke biciye mu mate. Umenyesha makuru Ijwi Amerika Diane Ndonse yarakubitiye ngaho mu Cankuzo kuturabiko vyifashe.
Aha ni muri bumwe mu bunywero bw'inzoga zikanywa mu bitoke ahanini isongo n'urwagwa ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo. Abariko barazihereza bicaye tugwi tugizwe n'abantu nka 5 eka hari n'abagize akabashika 10 akagwi kamwe kariko gasangira icupa rimwe ririmwo umukenke umwe. Umuntu umwe akuye ku munwa ahereza uwundi gutyo gushika bose bashikigwe. Eka n'ubaciye iruhande baramuha ko agasoma akoresheje uwo mukenke bose bariko barasangira. iryo cupa riheze bagura irindi bagasangira nkuko bagize ijya mbere. Ibyo bikaba bitava ku bukene bw'imikenke muri ako karere. Insiguro batanga yo gusangira umwe nuko ariko byamye kuva kera narindi kugeza ubu bawugereranye n'ibere risangirwa n'abana bavukana. Kandi kudasangira uko bumva ko yoba ari amacakubiri badatahura icyo yoba afatiye ko.
Twese turi bamwe n'ibere rimwe. Amaraso namwe turasabika
kuva na kera ayo macakubiri twebwe ntayo twari tuzi. Kandi kuva turi ngaha twamye dusangira umukenke umwe gushika n'uyu munsi nk'abanasabye amahoro.
Kudasangira umukenke na mugenza bituma haca hazamwo ikintu cy'icyuka kibi. Burya turiko turasangira twese abahutu n'abatutsi, urukundo ruguma ari rwinshi, tuguma dukundanye kwa kundi. Mugani ari umuhutu agasoma agahereza umututsi, umututsi agahungura aca asangamwe amacakubiri y'ukwinubana kutumvikana ko ubu twese turi umwe.
Aho hambere hahise intara zarahabwa amazina bivanye n'imibereho y'abanyagihugu baho. Cyankuzo isanzwe yitwa Buhumuza. Abakurambere basigura ko hiswe iryo zina kuko abantu baho batekanye cyane. Ni mu gihe iyo bihana urubibe nka Ruyigi yitwa Bwinigira kuko abantu baho bama bihanira mu kuniga. Aba banyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo rero bavuga ko batadohoka kugusangira umukenke kubw'iryo zina bahawe.
Mu ntara ya Cyankuzo wacu twebwe no baravuze yuko turi abantu bashyitse hamwe Buhumuza. None gushika n'ubu uko turi turuko nyene tuguma turi abantu bashinga nahe abantu abashyitse hamwe.
Nta kuntu ari iterambere ritabashikiriye.
Iterambere si ukuvuga ngo kunenana, oya, iterambere ni ryacu. Iterambere ni ryo kubona yuko umuntu ari umuntu undi ari undi.
Urabona indwara y'abahutu n'abatutsi nayo yaraje. Wumva gute tubamye turi Buhumuza n'Ibuhumuza nyene tugume Buhumuza mu
ariko nubwo biruko abaganga babona ko bashobora kuba bacandukizanya indwara zimwe zimwe zica mu mate. Aha twovuga nk'igituntu hamwe n'igitigu. Kuri ivyo aba banyagihugu bobo naco binona.
Mwumva turagotomera mugwaye nawe araja kwa muganga arakira. None urugwaye ucumunena ngo nuko agwaye. Mwamasangira indwara yishaka gufata ubushaho gufata nta bindi bihinduka. Ni nk'amasaka y'amashira hamwe nta kindi gihinduka.
Ico bikeka ahanini n'uburozi bavuga ko bushobora gutangwa biciye ku mate. Ari naco gituma ikoreshwa ry'umukenke umwe ribatuma babwikingira nkuko babitwiganira.
Inwa cyo gusa ikintu bicura n'uburozi. Ngo nyine gusa. Nabe ndivyo gusangira ngaha ku mikenke nituragije kandi turabimenya yuko usanga n'umuntu ashobora kugosha kwaduza ingwara. Umukenke n'uwundi rero bawutinyira kwiki? Je nako dusangira kuhava uw'ntwaro gusa kunyica. Barabikoresha cyane. Abantu bose barakunda gupfa bazira ibintu by'imikenke.
None ubuzira gute?
Umusangiye uwo mukenke akagutwara uca muhwera.
Ababaye.
Bakubwira yuko baba bakwabuye. Aryama te baba kwabuye.
Uko gusangira umukenke umwe bisa n'ibikiri mu migenzo y'abanyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo. Uretse aba banyagihugu bamana hafi n'imvukira zitakiba muri intara zivuga ko arakaranga kabo batoheba. Umuhanuzi wa Musitaneri wa komine Cyankuzo ajejwe ibibazo by'imibano n'intwaro niyo nzima Pasteur avuga ko bama mu mahimiriza kandi ko bahaye batera intambwe yo gukoresha ibikombe mu kunywa inzoga zimwe zimwe.
Navyo nyine tuguma duhimiriza yuko byohinduka ariko kubera ari ibintu bimaze igihe kinini umengo wabaye nk'umugenzo biragoye guhinduka. Ariko mu minsi iheze twarabonye yuko hari abantu batanguye gukoresha udukombe mu kunywa cyane cyane irya nzoga bita kwete. Abandi banywa inzoga y'amasaka baratanguye gukoresha udukombe ariko ni bimwe byo kubandanya duhimiriza.
Abakurikiranira hafi kahise bavuga ko abanyagihugu bo mu ntara nka zose bamye basangira umukenke umwe. Ariko kuva mu myaka ya 80 niho hatanguye isekeza ryo kwigisha abantu kwirinda kwandukizanya indwara harimo ukudahana ahantu umukenke. Intara zimwe zimwe rero zikaba zimaze gutera imbere mu gukuraho uwo mugenzo. Mu ntara ya Cyankuzo, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakoze inkuru iwe mushobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara aho nyine murahasanga ibindi biganiro bitandukanye harimo muri isanga ndetse n'amakuru atandukanye tuba twashikirije mu gitondo no ku mugoroba. Mukanya Isase mugenzi wa Ndejwe ni Mukankusi mu kiganiro c'amagara y'abantu.
indwara ya diabete abantu bakunze kumenya cyane mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari, ariko mu magambo make kuko iba ari isukari yabaye nyinshi mu bipimo cy'umuntu, mu bipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara. Ibyo bintu biba umuntu avuga ko arwaye indwara ya diabete iyo impindura impindura ni imyanya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline. Uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri cyangwa se uwo musemburo yaba ufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu, noneho bigatuma igipimo cy'isukari kiyongera mu mubiri w'umuntu. Bivuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata abangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo usohora. Iyo nyama rero ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore, bityo rero ibyo bipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Nibwo umuntu avuga ko arwaye indwara ya diyabete ndetse nagiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane, ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso nk'uko umuntu urwaye indwara ya diyabete.
Ibyo bimenyetso ni ibihe byakwereka umuntu ko arwaye diyabete?
Igipimo nyacyo cyakwereka umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete, ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete. Muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se nubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze kuko afite inyota cyane, inzara idasanzwe, ndetse n'umuntu ashobora no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije. Ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibikezikezi mu maso ntabone neza, yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe n'ikibe cyakira. Yewe hari nubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugata n'ibiro cyane n'ibiro bigatakara kandi urimo no kurya. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ya diyabete.
None ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza, hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha?
Yewe izi ndwara rero indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura, indwara bita indwara karande, zihuriye ku kintu kimwe kandi ari cyo kiza. Iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara, ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara. Ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso.
Iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira, iyi nyama y'impindura buri wese arayifite, watubwiye ko ushobora kugira umusemburo muke cyangwa se ikagira mwinshi. Abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri Facebook bari barimo basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari.
Abantu benshi niko babitekereza, ndetse wenda bagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu biturage, ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mijyi cyane kuko ari wasanga wenda aribo twita abakire nk'uko turimo kubivuga, ariho abantu b'abakire benshi batuye, ariko no mu cyaro ahantu hose barirwara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire, ni indwara ifata abantu bose, waba ukize, waba ukennye, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umugabo cyangwa umugore, ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose. Nabubwiza ukuri nk'abantu dukora nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane, izo nzego zose tuzisangamo. Abarwayi tubasanga mu bitaro by'i Kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i Kigali, kimwe n'uko tubasanga mu bigo nderabuzima byo mu giturage. Ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ari hose, utitaye ngo ni indwara y'abanyamujyi. Byari ibintu abantu batekerezaga cyane, ariko ntabwo ariko bimeze.
Ubundi nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza, hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diyabete?
Yego, nk'uko twe dukunda kubivuga ko kwirinda biruta kwivuza, kandi nabyo byiza. Iyi ndwara ya diyabete kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu biyitera, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diyabete, kuko hariho amoko byoroshye kuba wayirinda, ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare ubigiyemo ukaba ushobora kuyirwara. ayo moko rero diabete kamwe amoko atatu yingenzi hari diabete y'ubwoko bwa mbere iterwa nuko izindura idakora iyo mutembo wa insuline nkuko twawe tubivuga.
Akaba ari muganga Simon Pierre, umuyobozi ashinzwe kurwanya indwara ya diabete mu kigo cy'ikigo gishinzwe indwara mu Rwanda. Ni ngaha duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cumi uno munsi. Mwakoze inshuti mwese mwari kumwe natwe.